Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwabonye Imana ikingura. Ni Thomas Kamirindi kuri mikro. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya kane ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi turi kuri internet radio yacu voa.com naho ku maradio yanyu muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Imyidogo yama ivyo n'ibintu bisanzwe ati ntubitwa tutaronze mugabo twarabijeje yuko tuzubana tugashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari abene gihugu atakubakumira.
Uyu numwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza mu Burundi arasobanura impamvu bamwe mu bahungutse bava mu nkambi ya Rusenda muri Kongo basubira yo gufata imfashanyo. Amakuru yo mu biyaga bigari kandi arimo n'ibibazo by'ubucamanza hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Thomas. Basirikare ba Nigeria bagera kuri 30 gushika ubu ntawuzi irengero ryabo. Ninyuma yaho baterewe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ku kirindiro cyabo muri leta ya Yobe ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Amakuru atangwa n'umusirikare w'intwazangabo atashimye kwivuga izina avuga ko ico gitero cyabaye mu mpera z'indwi buca haba Noheli cyahitanye kandi abasirikare ba Nigeria batanu. Avuga kandi ko batazi neza ko abasirikare boba barahunze canke bagizwe imbohe na Boko Haram. Ico gitero cyabaye mu gihe uwo muhari w'iterabwoba usanzwe wariciwe mu imirwi ibiri dacanu waka wongereje ubwicanyi mu mezi abiri aheze ibitero hamwe n'imitego y'urutavana ko kuva inyuma ya Noeli. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari mu ijambo yashikirije abanyagihugu biwe yifuriza abifuriza umwaka mushasha yavuze ko agiye gusezerera Boko Haram. Haraheze kandi imyaka ibiri wenyine ubwiwe avuze ko uwo muhari ivyawo bisa n'ivyarangiye. Kuvaho rero uwo muhari utanguriye ibitero muri ico gihugu abantu 200,000 baramaze gupfa abandi barenga imiliyoni 2 barahunga kuva mu mwaka w'2009 kandi ako karere kari mu bubangamiwe n'inzara ku isi. Leta z'umwe za Amerika itangaza ko ku munsi wa kabiri abasirikare bayo basambuye imodoka yaritezwemo ibisasu biturika hafi ya Mogadishu ku murwa mukuru wa Somalia bica abarwanyi ba Al-Shababu 2. Ibiro bikuru bya gisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika AFRICOM byatangaje ko ico gitero cyabereye ku birometero bishika 50 uva ku mugwa mukuru Mogadishu. Mu mwaka wa 2017 leta z'umwe za Amerika zagavye ibitero by'indege 35 muri ico gihugu cya Somalia. Ibitero birenze ibyakozwe kuva Amerika itangura ibitero muri ico gihugu mu mwaka wa 2007. Ivyo biri mu cigwa cakozwe n'ikigo FDD n'ukuvuga Fondation pour la Défense des Démocrates mu kirimi cy'Igifaransa. Icigwa cashizwe ahabona ejo ku munsi wa gatatu. Itorokanizo rya makuru rya Barusiya Commerçante ritangaza ko indege zishika indwi z'Uburusiya zononywe canke zasambuwe n'abarwanya leta ya Siriya muri kimwe mu bitero Uburusiya butari bwakorerwe kuva butangura ibikorwa bya gisirikare muri ico gihugu ca Siriya. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya ntaco buravuga kuri ico gitero coba carakomerekeje n'abasirikare bashika 10 b'Uburusiya. Itorokanizo ry'amakuru Commerçante rivuga ko ivyo vyabereye ku kibuga c'indege z'Uburusiya ahitwa Him Yimin ni mu buseruko bwa Siriya hafi y'ibahari Mediterane kandi ko n'ububiko bw'amasasu bigisirikare cha cy'Uburusiya bwatewe. Ibyo bibaye mu gihe Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangarije ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 guheze kwagiye gutangura gutahukana abasirikare biwe bari mu gihugu cha Syria. Iperereza muri Afghanistan naryo ritangaza ko ryafashe abarwanyi 13 b'umuhari wa leta ya Kiisilamu I Kabul ku murwa mukuru. Iperereza rivuga kandi ko mu bafashwe harimwo abanyamahanga. Umuhari wa leta ya Kiisilamu wagirizwa ibitero by'abiyahuzi biherutse kuri uwo murwa mukuru wa Afghanistan. Mu ndwi iheze wishe abarenga 40 ukomeretsa abaharurwa muri 90 mu gitero cyabereye ku kigo ndangakaranga cy'abayisilamu b'abashite. Abo bahagaritswe inyuma y'umunsi umwe igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo gitangaje ko umwe mu basirikare bacu yishwe, abandi bane barakomereka mu mishamiro yabaye mu gisagara cya Achin ni mu buseruko bw'intara ya Nangarhar. Akaba ta makuru yabagabye ico gitero aramenyekana. Tugarukiye muri Afrika, amashirahamwe aserukira abakozi ba leta muri Chad ku munsi wa gatanu niho yamenyeshwa ko imishahara y'abakozi ba leta izogabanywa muri uyu mwaka w'2018. Bavuga ko hasigaye ko umukuru w'igihugu atera umukono kuri iyo ngingo igamije guhangana n'ibibazo by'ubutunzi ico gihugu kirimo. Abakozi ba leta mu gihugu cha Chad ku ruhande rwabo bamenyesha ko mu gihe leta yoshira mu ngiro iyo ngingo bazoca bihereza amabarabara, bikaba bishikirizwa n'umukuru wa sendika y'abakozi ba leta muri Chad.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, abatwa bo mu ntara ya Mwaro baraye babwiye vice perezida wa mbere wa Repubulika Gaston Sindimwo ko batishimiye uburyo amoko ahagarariwe mu nzego zirimo zitegura umushinga w'itegeko nshinga rivuguruye. Ni inkuru ya Christine Munezero.
Mukabeho gafashe kari kazindukiye ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro abajeje intwaro abaserukiye mashira hamwe n'abatowe muri iyo ntara y'akarere ko hagati mu Burundi bari bitavye mu nyubakwa za lise yahi Mwaro. Muri bo Venant Ruhuna, umukenguza amateka wo mu bwoko bw'abatwa yatowe mu ntara ya Mwaro.
Twumvise igabanganywa by'ubutegetsi mu nzego z'igihugu ibice 60% abahutu, ibice 40% abatutsi, mugabo hariho n'abandi barundi babatwa, abatwa n'abarundi nk'abandi. Igihe rero muri izo nk'inyanyuro ntitwiyumvisemo, nimwasubira guhinyanyura n'icubahiro cega cyambe cy'umukuru w'igihugu muzodufate nk'abarundi bafise uburenganzira bw'abarundi natwe mu gihugu tukibonamwo.
Icegero cya mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze ko kubwiwe ikibazo kidahagaze ku kugene ibibanza bigabuwe hisunzwe ubwoko, ahubwo ngo abarundi bo mu bwoko bw'abatwa barikumira. Gaston Sindimo:
Burundi nitwovuga ko hari ubwoko, kuko ubwira uvuga ubwoko nuko muba mutavuga ururimi rumwe mudasangiye n'imico imwe. Kugira ngo dutore inyishu twarapfundikanije amasezerano kugira ngo turabe yuko twobivamo. Iyo twifuza yuko abatwa baba 50% mugabo ibyo byo guhabwa tureke abatwa ari ngaha, genda mugire imigambwe mutsinde amatora. Abo bavuga abatwa bashatse kwisubiza inyuma kenshi, kandi intwaro zamyeho zitigeze zibaha agaciro zibaha amatongo ngo baribe nk'abantu.
Mu kigwati cy'abatwa cy'igihinga muri komine Kayokwe hari abatwa batanezerewe no kugene izo mpinyanyuro z'ibwizwa nshingiro zakozwe. Nyabenda abona ko hoba ugukosora.
Bese kuvuga ngo ntidukerebuka kuko twebwe turafite abo abantu bize nta kibanza kanaka umutwa atashobora kujamo kubira afisi abifitiye impamya gushobozi ntacho tumatajamo ahubwo kimwe gusa bahinyanya ibwirizwa shingiro boshira mwe byabatwa kuko abatwa nabara abantu nkabandi kandi arabene gihugu cyishibwa byampaye nabonye ko bibandanije ku biteba bitebe bitebuke abatwa bazobandanya atajambo bafise mu gihugu kuko mu nzego zifata ingingo urumva ntibarimo
ubwawe iyaba uri mu batse bugize impinyanyuro wari kugishinga ibice bingana gute
n'imiburi buri nari kugira ibice nka 40% ku bahutu na 30% kubatutsi kubatwa nabo bagaca batwara ibyo bice byo babisigaye
isekeza leta y'u Burundi yatanguje mu ntara zo gusigura impinyanyuro z'ibwizwa nshingiro n'ukugene abarundi bozemeza gisa n'igishitse ku musozo bikaba bitegekanijwe ko hazokugururwa ikiringo c'indwi zibiri cyo gusigura igituma izo mpinyanyuro zokwemezwa mu runani amizero y'abarundi na cane cane kubegamiye umushinga mateka gatongwasa bavuga yuko batemera na gato izo mpinyanyuro z'ibwizwa nshingiro baramaze gushikiriza impungenge nge bafise yuko bashobora kutazemererwa kwigisha kudatora izo mpinyanyuro ku ruhande rwa leta y'u Burundi aho intumwa zayo zagiye ziraca eka n'uyu munsi bizeza ko ikiringo cyo kwigisha kizoba cugururiwe abigisha gutora ego n'abigisha gutora oya imwaro Krisi Munezero ijwi rya Amerika
Tukiri mu Burundi bamwe mu baturage bo mu ntara ya Bubanza batahutse bava mu buhungiro mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baracyasubira yo gushaka imfashanyo bavuga ko batitaweho iwabo nk'abahungutse Diane Ndonse araduye inkuru
Inyuma ya kamo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ateye impunzi ziri hanze y'igihugu ko zohunguka bamwe barahungutse babifashijwemo n'ishirahamwe gita impunzi HCR abandi baritahukana muri aba abashikiye ku mutumba Kagwema wo muri zone Gihanga ya komine Gihanga harabaguma basubira buri kwezi gutora ifashanyo igenewe impunzi mu ikambi baje bavamwe mu Rusenda iri mu gihugu kibanyi cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
urumva tugenda kwatura mu gabimva ku nzara tukaraho kuguma ngaho inzara rikiratwiyije twatwongera kandi tukagenda tugiye gupokera gashya twigarukira buri muntu bamuhereza 15,000
nubu ino barapokeza bakanka kuduwa twege ngo twara ahungutse ngo tuguma tujibubembega natwe inzarira twice tuguma dushaka n'agafashanyo twege twahungutse data ariko turabura
uku gusubira gutora ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu Rusenda kwaba banyagihugu bavuga ko ahanini kuva ku kutitabwaho nabo mu ntwaro bo ku mitumba aho bavuga ko hafashwa abahungutse baherekejwe n'ishirahamwe HCR gusa
bajya bo ku mutumba nibo babituma baca basubirayo kuko bavuga ati urabona nk'ugerageye gupokera uno munsi segitera randitse aho kuvuga ati reka nandike na wawundi ntashobora ca yiyandikira ba bandi nyene bafite amazina bakaca bagira amazina nka 10 ba bandi nabo baraho muhira ntibapokera bakaca biyumvira ati nubundi turiko turagirana turishwa n'inzara abandi bariko barapokera cabongera bakaca bigiye n'inzu bakagurisha kugira barabe yuko kuntu boronka itike bakagenda none bamwe bariko barajya natwe inzara iratwishe umva wacu kuma tumugendo kacuguyo nyene
kuri ibi abajeje intwaro muri komine Gihanga bavuga ko ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu bwatwaye ifashanyo y'amabati n'ibindi byankenerwa ariko ko batakwiwe bose musitanteri ndayisaba Leopold abandanya avuga ko yasabye abajeje intwaro ku mitumba gukora amanama y'abahungutse bose kugira bashobore kwitabwaho atawusigaye inyuma
twobamensha yuko muri uku kwezi kw'12 umushikiranganje w'intwaro hagati n'ingisho zo gukundisha igihugu yaragerageje kuvyukora araza arafasha mu bantu baheruka guhunguka bari bahawe amabati bari bafise inzu zitameze neza kumbure nte bari gushobora gushashiriza abantu rimwe kuko ni intango kandi tugashimira leta kuri umugambi mwiza imyidogo yamaho ivyo n'ibintu bisanzwe bati ni kugitwaho tutaronse mugabo twarabijeje yuko tuzubana tugashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari ababene gihugu atakubakomera kandi kuvyukuri turamaze no kwirira inama nabo bantu n'ubu twasavye yuko ku mitumba baza baragirisha amanama y'abantu bahungutse kugira ngo turabe ikintu catumye bagenda na cane cane cabicotse inzara canke camaronko kugira ngo tubafashe tubahanure tubashigikire
ariko kandi uyarongoye komine ya Gihanga aranavuga ko harabikika mu ruja n'uruza rw'abasanzwe baje kurangurira imirimo itandukanye muri ico gihugu ca Congo mu kuja gufata ibigenewe impunzi mu makambi kubwo kwifuza amaronko menshi
abantu bama bafise bavuga nti ibintu byo gushaka amaronko hari abacu bagenda bakigira impunzi bakarondera ivyo bifungurwa kumbure bashaka kugurisha mugaso kuvuga ko ari inzara kuko twaragerageje nko twabitewemmo akamo n'abadukurira mu ntwaro batini mu bandanye mushigikirana haragiho na makomite gushigikirana rero ni vya bindi vya maronko duheruka kugurisha inama kugira ngo badufashe kuko hariho abo twasanze bafasha abandi mu kujabura abantu mu bwato bidaciye mu mategeko tugasaba tuti umuntu azuba keneye kujayo ntitumuze yo kujayo uburenganzira bwiwe mugabo agende kumutumba babizi kugira ngo tumenye ibyo agiye gukora iyo muri Kongo maze azagaruke atangorane
nubwo biruko abasore hamwe n'abagabo bavuga ko nyabuna inzara ishobora kubakwegera uko amabajabuka urubibe baje kurondera icyo bafungura muri ico gihugu cha Kongo bagira ingorane ahanini zifatiye kumwikeko bagirwa ko baba baje kwifadikanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi
mbatwebwe nkatwe turabantu babagabo n'abasore iyo tugiye kenshi turajanwa n'inzara vraiment nko buri cyo duri bukore kimwe gusa tugiye nuko mu gihugu aho tuba tuvuye cyangwa mu quartier tuba tuvuye ntibaba batuzi nta bintu bibi tuba dukora kimwe gusa baba utumwe n'irya nzara bace bagufata nabi bavuga ngo wabugiye mu mugwanyo ngo ugiye kwiganya nkoho cyangwa ngo ugiye gufatanya n'abandi bashaka kugwanya ubutegetsi mu gihugu bagaciye baze ko aribyo ugiye gufashanya nabo kumwe ntibibaze ko hari inzara ikujanye
abajeje intwaro ku mutumba wa Kagwema bamenyesha ko uharugwa ko ingo ibihumbi bitatu n'amajana atandatu babandanya bavuga ko imiryango imaze kumenyekana ko ifata ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu gihugu cha Congo igera kuri 30 aha tukibutsa ko komine Gihanga yageramiwe n'uruzuba mu mpera zo mu mwaka wa 2016 bamwe mu bari basanzwe mu bukene bakitaba Imana abandi bagahunga iyo komine mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda ho leta ivuga ko izakurikirana abafaransa bakekwaho ibyaha bya genocide nubwo bwose nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha ibihugu byombi bifitanye umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutabera Evode Uwizeyimana yabitangarije ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru
Mu mpera z'umwaka ushize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Minisitiri Louise Mushikiwabo yatangaje ko u Rwanda rurimo gutegura impapuro zo guta muri yombi bamwe mu Bafaransa bakekwaho kugira uruhare mu byaha bya Jenoside umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana yabwira Ijwi rya Amerika ko kuba igihugu cy'u Bufaransa kitarigeze gisinyana amasezerano na leta y'u Rwanda yo guhanahana abanyabyaha bitazabuza u Rwanda gukurikirana Abafaransa bagize uruhare muri Jenoside
Mu Faransa budoshobora kutagira ubushake bwo gutanga umuntu runaka ariko ni mu Rwanda hari umuntu rushaka w'umufaransa ashobora gutembera agafatirwa kuri aeroport ahandi cyangwa agafatirwa mu kindi gihugu so ni ukuvuga ngo apfa kuba ari kuri notice rouge ya Interpol gusa cyane cyane ko abanaregwa ibyaha mpuzamahanga ntabwo rero kuba tudafitanye amasezerano n'u Bufaransa ntabwo byatubuza gukurikirana abafaransa mu gihe twamara kunonosora amadosiye yabo neza cyane cyane ko amadosiye anahari hari uruhare rwabo rugaragara
uyu muyobozi yongeyeho ko ibyaha mpuzamahanga birimo genocide ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara kohererezanya abakekwaho ibi byaha bitagombera ko ibihugu biba byarasinyanye amasezerano Minisitiri Uwizeyimana avuga ko igihugu cya Canada cyoherereje u Rwanda abakekwagaho kugira uruhare muri genocide hatitawe ku masezerano ahuza ibihugu byombi leta y'u Rwanda ivuga ko yagerageje korohereza abafaransa kuza mu maperereza rwifuzaga gukora mu Rwanda ariko u Rwanda rwo rwangiye gukora amaperereza mu gihugu cy'u Bufaransa Ministre Vode asobanura ko mu gihugu u Rwanda ruzaba rwamaze kunonosora amadosiye arebana n'abafaransa ibindi bihugu bizashyira mu bikorwa nubwo abafaransa baba batabikozwa
wenda abafaransa bashobora kuzabwira abantu babo bati mugume mu Bufaransa aha ntawe uzabakoraho ariko nacyo nekereza ko kuba imfungwa mu gihugu cyabo nabyo bwacyo kiba ari ikindi gihano uko ngengera ngo u Rwanda hari abantu rwatanze liste runasaba u Bufaransa ko nka leta ko bwakorohereza ubushinjacyaha bwacu gukora iperereza ho abo bantu kigiye abafaransa baracecetse nta kintu babivuze so turatekereza yuko rero u Rwanda nk'igihugu ruzakora ibyo rugomba gukora niba hariho international arrest warrant mu gihe u Rwanda rwafata icyemezo cyo kubona ari ngombwa ko ruzitanga noneho ibindi bihugu nabyo bizaba bifite akazi ko gukora inshingano zabyo
u Rwanda rwakunze kugaragaza ko bamwe mu bayobozi bakuru b'u Faransa bagize uruhare rutaziguye muri genocide yakorewe abatutsi abafaransa nabo bakomeza gushimangira kwihanurwa ry'indege yari itwaye hoza yobora u Rwanda Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya genocide ndetse hagiye hakorwa amaperereza menshi ashinja abasirikare bakuru bahoze ari aba FPR Inkotanyi kuba aribo bahanuye iyi ndege. Ibintu byakuruye umubano mubi hagati y'ibihugu byombi. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Noneho tujye muri Uganda. Gulu mu majyaruguru y'igihugu yamaze imyaka 20 iyogozwa n'intambara y'inyeshyamba za LRA. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi baba bagabo, abagore, abana barishwe, barashimutwa, bafashwe ku ngufu, abandi binjijwe mu nyeshyamba ku gahato. Francis Okello Lawyer n'umwe mu barokotse ayo mahano, ariko yasigaranye ubumuga bwo kutabona. Gusa yanze guhebera urwaje, arimo arafasha abandi komora ibikomere yifashishije imbwa. Iyi nkuru ya Halima Atumani twayisemuriwe kandi turayigezwaho na Eloge Wilikaneza.
Ku myaka 12 Francis Okello Lawyer muhinga mu byerekeye inyifato ubafise imyaka 29 yagwaye uruhumyi bitewe n'ikibombe caturikiye mu rugi wabo mu gihe yari karimba. Ibisigarira vy'ivyuma vy'ico kibombe vyinjiye indani mu mbonero y'igisho ryiwe ry'ububamfu bicaye umuviramo uruhumyi. Mu ishuri ry'uburaro ry'impumyi Okello vyaramugoye gusaba ubufasha cyane cyane hageze kuja ku kazu ka surwumwe mu ijoro. Aha niho havuye iciyumviro c'umugambi yitiriye imbwa zifasha abantu bafise ubumuga.
I had to navigate my way from the sleeping quarter to latrine, and that was not easy, and these dogs came to know that.
Nategerezwa kwijana jenyene kuva haruburaro gushika kutuzu twasurwumwe, kandi ivyo ntivyari byoroshe. Hanyuma izimbwa zaje kumenya ko nkeneye ubufasha, zaciye zitangura kumfasha kuva aho twaryama gushika kutuzu twasurwumwe. Iyo umuntu afite ubumuga bwo kutabona neza, wama wumva umengo ugira ubere umutwaro uremereye cyane abandi. Mu gihe mu Buganda imbwa zikoreshwa hanini mu Ruhigi, hanyuma abandi bantu bakeya bagatunga imbwa imuhira kubera imbwa z'umutekano. Okello yagendagenze mu bibanza bitandukanye yeganye imbwa zo mu mabarabara zigahabwa incanco imbere yo kuziha bazicunga, baronse imyitozo yo gukoresha imbwa. Afatiye ku mbwa zo ku ishuri ryiwe mu 2015 Okello yatanguje umugambi yitiriye imbwa zifasha abantu bafise ubumuga, kugira ngo bafashe abantu bo mu gisagara ca Gulu cyane cyane afise ibibazo by'umwitwarari kurengeje akabonge hamwe n'ubwoba. Frida ku myaka 35 ni umwe mu bantu 29 bitabaho n'umugambi Comfort Dog, imbwa zifasha abantu bafise ubumuga. Bone basaza we bane banyurujwe n'umuhari yerera mu 1997 batwarwa muri Sudani. Umwe muri basaza we yagerageje gutoroka.
Cheke cyaho nkuno kibere kitiene kimura. Inge ano ne dare ngarashe ndaka yansiara.
Frida vuga ko musaza we yafashwe n'abagwanyi baca batangura kumutemagura bahereye ku maboko, amaguru, izosi, hanyuma carafa. Ubundi musaza we yatowe kuje imbere ku rugamba hanyuma araswa arafa. Amenyesha ko inyuma y'iminsi ibiri ivyo bibaye musaza we mutoyi nawe yanduye korera, nawe nyene acarasandaba. Asigura ko ibi vyose vyamuteye guhahamuka. Yavuye asubira iwabo aja mu mugwi w'abavurwa ihahamuka. Lucia Doc w'imyaka 49 nawe yamaze imyaka 5 yose mu ishamba ko bitwa. Nari mu ntambara kandi nabonye abantu benshi bicwa, niko avuga. Naratabaguwe igihe nagaruka imuhira, naguma mbona ibyambayeko, kandi ijwi ryose numva ryavuga nk'urusasu. Igihe nabwirwa ko nshobora kuronka imbwa nk'umugenzi, nahisemo iyitwa Sadik. Ubu marana umwanya munini na Sadik. Mu ndoto nibuka udukino tugira na Sadik, kandi buke buke vyahinduye ivyiyumviro bibi vyo mu ntambara. Imbwa zaronse uburaro, abazicunga nabo baronka abagenzi mu buzima. Ivyizigiro vy'aba bana bahuye n'ababintambara nuko abana babo batazoshikirwa n'ivyo babonye, ahubwo bakanezererwa ubuto bwabo.
Eloge urakoze.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kilohertz ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radio ijwi rya amerika radio yanyu inshuti zacu noneho ubungubu ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
bandanye umugambi wayo wo gufasha iterambere ry'amagara y'abantu muri Uganda ibiro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID byaratanguje umugambi mushasha uzofashisha amafaranga angana n'amamiliyoni 28 z'amadolari y'amanyamerika mu rwego rw'ubuvuzi rw'akarere ka Asholi uwo mugambi uzomara imyaka itanu ukitwa Regional Health Integration Enhanced Service ugatazigwa Right Asholi uzofasha iterambere ry'ubuvuzi muri ako karere k'uburaruko bwa Uganda uzofasha kongereza abavuzi wongereze uburyo abantu baronka imiti aho bari mu bigwati babamwo wongere ibikoresho n'uburyo byitabwaho hamwe n'ubuyobozi bw'izo nzego z'ubuvuzi zitandukanye ahandi naho ibikorwa by'uwo mugambi bizofasha abantu bose haba ku muntu canke ku rwego rw'abajejwe amavuriro hamwe n'uturere kwiga inyifato nshasha zo kugabanya ikiringo abantu barindira imbere yo gufashwa USAID yahaye uwo mugambi wa Right Asholi ibiro vy'ishirahamwe ryitwa University Research Corporation ari vyo ubushakashatsi bwa kaminuza iryo shirahamwe mpuzamakungu rikaba rizwi cyane kuba rimaze igihe kitari gito rikorera muri Uganda uwo mugambi ni kimwe mu bikorwa vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera buri mwaka muri Uganda aho itanga amamiliyoni amajana atanu yo gufasha urwego rw'ubuvuzi muri icyo gihugu Amerika irashimisha no kuba ikorana n'igihugu cy'Ubuganda mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi n'amagara y'abantu muri Uganda
Ibyari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yeah.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero nshuti zacu ibigano byacu birakomeza bikomeze bibanogere mugira umunsi mwiza murakarama mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.